paradiso tumuhaye imitima n'amaboko eko tumube mo nk'abantu tumukorere nk'amaroko ko turangwa n'ibikorwa n'amajambo nk'agasuku eko turangwa n'ibikorwa itiro icegera turufu tutsimbata zimico n'akaranga ku Burundi tuyitatse ingenzi yarafitsite Burundi
Hasta Rungi boy Daba wabjei bachi nyakira bajanye Dutangure kubegeri cho tutazi tubabaze Kukufizi inama itendera nkaze Ikarata yu Burundi nicho gikumu cha roho yanje Kukundu Burundi sikumenya kubucha pa Kukundu Burundi ukorera nkabucha mfa Udakore Burundi chane fumukora gato Wizere nkaka nyegeri kate yu mugeri beto Turamata nubuki imitima ya Afrika Tute migiti teriviti tosigu bugaragwa Tuzo kuyumvira icyo Burundi uzodufasha ahubwo tuyumvire icyo twe tuzogufasha nimbukunda Burundi kunda kwanza umurundi niwa nk'umurundi uzokwanwa n'Uburundi idarapo ry'u Burundi turibike mu mitima turibike mu isakoshi bangamigwa n'ibisumo umwe ibikorwa amajyambe nibyo biranga Barundi nitwashyika mu mahanga tubabwire turabarundi
Kuko majambe nibyo biranga Barundi nitwashyika mu mahanga tubabwire turabarundi
Réalisons nos rêves et nous sommes capables Nous avons oubgenge, nous avons umwete Kora heza gyo, nous devons toujours être à la tête Dufiri gyugu chachu ni manira twakira Kukurufu ni gihano kubano batizera Bufano kubaho, tutashize kucho kifuza Akubu kazoba kaisereke tukagirekeza Kegu waruka, dufisi nguvu nubugugu Tirindu bugugu gachu, nibumiri nguvu zachu Ahugi nguvu zachu, zirimiru bugugu gachu Ahuburundi bugachu, zoba hechu nibichu Majaki sona hayo mureare kuzimukibu Songa mbere Burundi, umwe nubu nubu Ubu nubu guha banu abanu baku ibinu Ibinu bikugira umuntu umuntu niwe mwene igihugu
Umwe
bw'Abarundi Wabasokuru, wabanyokuru Wadusubiji nahe Udashoboye kongera ko ku Burundi bufise Nuzugabanye ko ku byo wasanze bufise Politike simbi tuyigiyemo n'urukundo Yica abantu n'ikisasi tuyigiyemo n'urwanko Hari abarongozi beza n'icya bwenge twabuze Hari abanonotsi nka niyo nsaba benshi twabuze Banyamate ba mutima bagasape twabuze Bagibere n'ikimbere ba Yusufu Nyange Senyere ku mugozi umwe wa kabiri tuwurwanye Murundi twese Murundi si babiri n'umwe Muri kayise kacu twahitanga nk'abihome Umwasa duteye twaramwifuna muri bwa bumwe Naho dukundana twumvira icyaba twankanisha Tuzoca twankana kandi atana kimwe dupfa Nitugwanya umurundi twanya ubukene n'inzara Kuko umwanya n'uhagarara nawo uhagarika isaha Ubumwe ntibubyara impunzi bubyara ingenzi Dukunde Burundi tubukundishe n'abandi Abari hanze murondere imigambi n'amahera Mubuzi noti za n'imigambi payeje na bije ziba amahera Tuba inahe muka zumviriza kandi zikora Uburundi bwa jenasiyo mwozi nisigiye kubutangarira
Ni Hasla na Victoria siyembe Ayeyo